Ubushikiranganje bw'intorega ati mu gihugu n'umutekano bumenyesha ko leta yatahuye ko umutekano w'abanyagihugu ari woshimikiro ry'ibikorwa byose by'igihugu gutyo ko muri ico gisata hasigaye hashigwamo uburyo bwinshi bwaba ubw'amafaranga canke ibikoresho n'ibindi. Igihe yariko arashikiriza ivyo ubushikiranganje arongoye bwaranguye mu mwaka wose ku muhingamo kuri uyu wa mbere, umushikiranganje Gervais Ndirakobuca yatangaje ko muri iyo ntumbero imigwi y'abagwanya n'abagizi ba nabi myinshi yasambuwe yaba yezwe canke yitazwe, ibigwanisho bitari bike birafatwa. Ndirakobuca yavuze ko iyo migwi yahora yinyegeza mu banyagihugu nko mu ntara za Cibitoke na Bururi.
Harahagaritswe abikwirwa ku ivyaha 1043, harasambugwa imigwi y'abagizi ba nabi 37. Amasaka asuzuma 1,800 yarakozwe, muri yo hakaba hashoboye gufatwa inkoho 14 zo mu bwoko bwa AK-47, indwi zo mu bwoko bwa pistole, amagrenade 90 yo mu bwoko bwa offensive, 19 yo mu bwoko bwa defensive, igrenade 4 zakorewe mu gihugu c'Ubushinwa, amasasu 279 y'inkoho yo mu bwoko bwa AK-47, ibisasu bitegwa 2, ibibombe 3 vya mortier ya 60.
Kugira ivyo bigwanisha bituzwe mu banyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha, ubwo bushikiranganje bwemeza ko bwaturiye ivyafashwe vyose abo byafatanywe nabo bagashikirizwa ubutungane.
Inkoho 35, pistole 10, amabombe 13 n'amagrenade 252 vyaregeranijwe mu masekeza yatunganijwe yo gukura ibigwanisho mu bene gihugu babitunze batabifitiye uruhusha. Amaroketi 8, amagrenade 381 byarasambuwe.
Muri ico kiganiro igipolisi cavuze kandi ko cafashe n'ibidandazwa vya magendo bitari bike hamwe n'ibiyayura mutwe, umushikiranganje Gervais Ndirakobuca arabisigura.
Ibitenge 12,933, amatoni 27 y'ikawa yumye, imifuko y'isukari 88, ibiro 206 n'igice vy'urumogi. Harabayeho kandi kurandura ibiti 159 vy'urumogi, gusesa maritiro 9217 y'inzoga zitemewe n'amategeko. Yose hamwe amadosiye 22,270 yaruguruwe.
Ico gisata ni naco kijejwe ikibazo c'impunzi n'abahunguka. Biciye muri ubwo bushikiranganje, leta yavuze ko mu kiringo c'umwaka wose guhera mu kwezi kw'indwi umwaka uheze gushika mu kwezi kwa gatandatu y'umwaka, impunzi zirenga gato 30,000 zatahutse mu gihugu c'amavukiro, nyinshi zavuye muri Tanzania, abandi bahunguka bavuye mu Rwanda, muri Congo no mu Buganda. Aha ubwo bushikiranganje bwagiriye ko bumenyesha ko ivyo bikorwa vyo gucungera umutekano no gusambura imigwi igwana ari kimwe mu bituma impunzi zitahuka kuko zica zumva zitekaniwe. Yamara kuri bamwe mu bakiri mu buhungiro baganiriye n'Ijwi ry'Amerika mu Rwanda no mu Buganda, utwo twigoro twa leta y'u Burundi turacari duke kugira ngo bahunguke. Bamwe ndetse basaba uwo mushikiranganje gutera intambwe akabasanga mu bihugu bahungiyemo bakaganira.
Twena cibituraba ko kuko mu Burundi nta mutekano uriyo.
Ubwambere nubasaba ko banza guhagarika ubwicanyi, abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza.
Umugore yawe kanye umugabo ni waza gucura, twebwe rero tutashe Burundi butadukeneye nibwo reka kutunyuruza na twebwe.
Nta wuzijwe gutaha, umuntu agataha ari wavyishakiye, ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu gotera abantu, ubwicanyi ndengera butungane kutaguronka uburenganzira bwo kujya mu mugambwe ugomba kudashikiriza icyumviro nk'uko wiyaguye, ibyo byose nta biri mu gihugu.
Impunzi z'Abarundi zigisigaye mu buhungiro ubuzirenga 260,000 nk'uko ishamwe mpuzamakungu HCR ribitaho rigemeza. Abarenga igice cabo bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania. Pierre Clavenyunkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.